mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itsamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jovi Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Umwanga wawe utangura gutera nk'itari kimwe kwa mbere mu gundi turatera mu mwera masa.
Bavirika kubera iki? Ko twarishye amahera yose akwiye. Kubera iki babyugarana? Ubaye mwaka wa mbere ubaye ko tuhegwa amaoki mugongo abarindi.
Aba ni bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Muramvya mu Burundi bagaruka kibazo cike na gifumbire kiriko kibatereza gutera ibiterwa bitandukanye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hatumura guma hagufi ya maradio yanyu. Hagataho abarundi bari Arusha muri Tanzania batanguye kwiyandikisha amatora kamarampaka hamwe nayo mwaka wa 2020, ariko ku ruhande rw'impunzi ziri Tanzania riraniga bemeza ko bakumiriwe. Tubafitiye inkuru muraza kubiyumva nayo nyene muraguma ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko aho zari perezida wa Liberia Madame Ellen Johnson Sirleaf yatahukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim Gahabwa, umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu muri Afrika akerekana ubutwari budasanzwe ku butegetsi bwiwe kandi akavaho ataguhiga imanga. Agashimwe kamaze gutangwa inshuro zitatu gusa mu myaka indwi. Ikigomo Ibrahim kigatanguje ubutegetsi rero bwa Madame Ellen Johnson bwa vuze ko vyinshi, ariko ikigomo Ibrahim cemeza yuko yavyifashemwo neza. Madame Ellenson yabaye perezida wa mbere w'umupfasoni arongo abaye umuperezida muri Afrika, akaba yaramukijwe Liberia kuva mu mwaka w'2006. Yavuye ku butegetsi mu kwezi kwa hera asuririrwa n'uwahoze ari umukinyi rurangiranwa wa kera George Weah. Umukuru w'igihugu cha Tanzania John Magufuli yatangaje ko igihugu ciwe gitegekanya kuvavanura n'umugambi wa ONU washizweho ugamije gufasha impunzi guhangana no kumenyera ubuzima mu bihugu bibavyabakirie. Perezida Magufuli mu mpera zindwi twaraye dusozereye yasiguriye abadiplomate bari kumwe Dar es Salaam mu birori ivyo kubifuriza umwaka mwiza ko kuvana akarenge muri uwo mugambi bitewe n'ibibazo by'umutekano muke n'uburyo buke impunzi ziguriye muri Tanzania ni impunzi z'abarundi n'abakongomani. Igisata cha ONU citahi impunzi kw'isi HCR kivuga ko kuva muri 2015 abarundi barenga ibihumbi 250 aribo bahungiye Tanzania. Mwaka uheze igihugu cha Tanzania mukibuka ko cari cabaye kirahagarika guhugene igihugu impunzi z'abarundi no kwakina bashasha. Ingingo yari yatewe ivyatsi n'amashirahamwe atari make aharanira agateka kazi na muntu. Ijwi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikaze kandi inshuti bakunze
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze kuri no wa mbere ni abarundi baba Arusha muri Tanzania batangura kwiyandikisha amatora kamarampaka hamwe nayo mu mwaka wa 2020. Ico gihugu rero kibarizwamo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 254 ariko ntibemereye kwiyandikisha. Ku bwabo bati twarakumiriwe. Mugenzi wacu Pierre Claver ni yo nkuru Arusha aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Kubera ingorane zo gushikana ibikoresho mu buserukizi butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi yarusha muri Tanzania kuri no wa mbere niho igikorwa cyo kwiyandikisha mu matora ya kamaramaka cyatangura ku Barundi bahaba n'abahakorera. Icyo gikorwa kirahambaye kubw'umuhanuzi wa mbere atwara ibiro bya ambasade y'u Burundi biri yarusha kuko abiyandikishije ari bo bazotora no mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Amos Ndimugwanko abahamagarira kucitaba ku bwinshi.
Igikorwa urabona no musere umunsi wa mbere kiko kigenda neza, abantu bariko baraza kwiyandikisha. Abarundi bari Arusha no mu micungararo yaho turabatubiye kwaza kwiyandikisha ku bwinshi kubera n'ibikorwa bibiri tuzokora. Hazo bari gutora ibyo singiro hama n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Kuko twabatumwa ko boza bakwiyandikisha ari benshi badatevye. Turabye abantu barenga ya Arusha benshi n'abakora muri East African Community. Bafite n'imiryango, bafite n'abana baraze imyaka 16 bitagenze nabi bigeze neza twibaza ko azoruka kwijana n'abandi. Turabahamagariye abana bose bizaye na area tanzo na seni kubana bose kwiza imyaka 16 koza bose kwiyandikisha kubana n'abazo bafite uburenganzira bwo gutora muri demiri 20. Hajye wiracu uburenganzira si byiza, ni byiza yuko umuntu aza kwerekana uburenganzira bwiwe na patriotism yiwe igikwa kundi gihugu akaza gatora akagira mwese random n'amatora ya 2020 kuko azoba ari karata imwe gusa yonyine izokoreshwa ico gihe.
Ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi rivuga ko ico gihugu ca Tanzania kirimwo impunzi z'abarundi barenga 254. Ingingo ya kabiri y'itegeko ryarungitswe no mugwi ujejwe amatora seni mu buserukizi bw'u Burundi ku isi yose ivuga ko abo barundi batemerewe kwiyandikisha ngo batore. Bamwe muri bo bavuga ko gushira hamwe amatora abiri aya kamarampaka nayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ari intumbero yo kubakumira kugira ngo naho bazotahuka ntibazotore.
Uramutse kandi akira abantu benshi bafite yandi y'igihugu kandi babo bafite icyo ubwira bwo kwica wasikiri ibirya ikimete gasuzuguru bamaze kubona ko muri igihugu n'amatongo yabo batabona ko igihugu ari cyabo kuko niwe ushobora kugira ibintu nk'ibyo nagiye ukiri mu kiri mu ngorane ahubwo ibyo byaba bikwiye kuba bose nta n'umwe akuyavuye inyuma abanyepolitiki cyangwa umuntu ugiye kikagira gute kagira icyo bivuze ko birako ibintu bariko babikora ku nyungu zabo. Bwe muri kandi kwa dukumira kuri bijyana n'amatora kiri nubwo bakuko n'ibyumbe ko nabagira ikintu n'icyo abantu bari hanze y'igihugu mu gihe kiri hanze y'igihugu ariko namwe ndetse n'anye politiki bagisho shikirwe cyangwa n'umuntu bari hanze y'igihugu bindi bintu rero dukwiye amakuru ko dufasha ko ibintu abo niye nabi kuko n'ibyumbe ko nabo
abandi nabo bari bizeye ko amatora azogera baramaze guhunguka maze bakitora indongozi zabo bakagira uruhara mu buzima bw'igihugu.
N'amatora muri 2019 se kwaranze kuyajyamwo hoki yaba kampanye imeze neza ugasanga umwe wese atuye mu mwidegende n'umwisanzuro mugira ngo uno munsi urabona ko hari cyangwa bajyajyama ngo mvuga ndakwica ugasanga umuntu wese n'undi wari mu buraza turaka ubwoba uri hanze nawe numva nta jambo afise n'amagorwa kuko tuye turane n'aho utunze bw'igihugu bugende biraba batatera mbere ko baturonderera uretse ko igihugu kiko kiratera gisubira inyuma twabyifuza none tubyifuze kandi n'ibiganiro byaranze aho nibyo ukunda kuko icyakwirukanye n'ikirahava bitwahunze twaziye mu manda gushika uno munsi twahunze ibyarahohotere ko abantu bagenda banigurwa batugwa mu nzuzi ibyo byose urabona ko bitarahava hamwe amahoro n'umutekano yayo yabonetse abantu twese tukanegosiya tukayaga tubaba duti amahoro n'umutekano arabonetse mbere benshi nk'icyo turajyanye politiki bahunze bagahunguka bakaza kutubwira ati amahoro yabonetse n'umuhunguke aho twese tumva duti birakenewe kweri reka tugende dutore ari yego cyane uya twese dukora gusa dusaba amakungu ko yogira icyakoze tukakingirwa n'impunzi yene.
Muri Tanzania hari biro bibiri byo kwandikiramo abazotora kimwe kiri i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ahari icyicaro gikuru c'ubuserukizi bw'u Burundi hamwe n'iyarusha ahari biro bikorana n'umuryango w'Afurika y'ubuseruko ari naho hari abarundi benshi bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru yarakenuye kugataka ku Burundi kose rero haracariko arabera ico gikogwa co kwandika abazokwitoza abazotora muri antunga muri kamarampaka hamwe n'amatora yo muri 2020. Uko kwandikwa kwatanguye kuri uno wa kane kukazohera kwa gatandatu no kuvuga yuko kuzoba kumaze iminsi 10. Mukanya turaza gutandukira amakuru avugwa mu ntara ariko imbere yaho tumira amategato.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Nuko yo nshuti bakunze abanyagihugu mu ntara ya Murambya baridogwa ko babuze ifumbire y'ikizungu kugira ngo bateragire mu ndimo. Ni mu gihe bavuga ko bategezwa kuba bahejeje gutera imbuto z'impeshi kugira ngo birinde kuzogira ingorane zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu bushikiranganji bw'uburinyi n'ubworozi basigura ko uwo mwavu bazowuronka vuba kuko ngo ugeze ku mbibe z'igihugu winjira. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Murambya Diane Ndonse yaduteguriye ino nkuru.
Abarimyi bo muri komine Rutegama yo mu ntara ya Murambya bafite akababaro ko bagomba kuraza ubusizi bw'impeshi. Intandaro ni kubura ifumbire y'ikizungu isanzwe itangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iyo basanzwe bagura amafaranga yabo. Aba ni bamwe muri abo barimyi.
Ubona tutabuzene ngo dutere amasize ndetse ntiyagoroye kuko twabuze amase. Ni mutegaruke ko n'ukuri turonka amase n'ukuri twabuze amase ga dutere n'ukuri twakerewe mwe mu mwonga twaracerewe n'imyaka. Mu mwonga wawe utangura gutera nk'itari kimwe kwa mbere watera mwonga mu gundi turatera mu mwonga amase.
Ahubwo mudushikire umukuru giye ati himiriza abantu babiziritse bazirika kubera iki ko twarishye amahera yose akwiye tuyafise n'ubundi duce turiha kubera iki babyugarana ubaye umwaka wa mbere ubayeho tutaribwa abone nk'ibi tuboherwa amaboko mugongo abarimyi twebwe twiguriye amase y'iwacu twemera kuyariha badufashe ejo mu gitondo perezida ababwira ati bose ati bahereze kuko ubwo turavuze
kukaba nk'ako indongozi z'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara zivuga ko muri kino gihe icyo zifasha abarimyi ari kubahimiriza gutegura ubusizi mu kurindira iyo fumbire. Nzeyimana Remi ajejwe gisata cyo gukwiragiza inyigisho mu banyagihugu muri icyo gisata.
Icyo dufasha abarimyi muri iki gihe no kugira bitegure ku buryo gihe umwavu uzoshikira busanga bose baramaze kurima ama basigaje gutera gusa ari ikintu bita kuri hasolde y'umwavu baba yarishe kuri avance twarinde yuko umwavu ushitse ariho bace bari hasolde bashaka bagenda batwaye n'uwo mwavu batwiteze rero vuba nkuko abijeje umushikiranganje baguma babitwemere.
Ariko rero abarimyi basana bariko barihebura muri uko kurindira. Amakuru dukura mu bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara nuko muri rusangi mu makomine ya Rutegama Mbuye na Kiganda ibitegwa by'impeshi bitarenze itariki zitanu bitarategwa. Uyu murimyi avuga ko bamaze gucererwa hamwe iyo fumbire itabonetse vuba bwango bashobora kutazokwimbura.
Twipfuza yuko cyo mu gitondo biva mu nzira kuko urabona tumaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu tuzorima ibitakera kuko niko twebwe twatumereye muri iki kiringo cy'iwacu ngahaye mu ntara Murambya n'isi ishuha kagira n'ibindi bice ikanya twatumereye yuko twebwe turiha impeshi turananagatanse tugashya turima neza tugatunguka umwimbu mwiza cyane usumba.
Ariko rero ujejwe inyigisho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara Feminze Imana siko abibona.
Igitego kinini hanini ni igitego cy'ibiharage nacyo rero turavye ku impeshi imeze ntituracererwa musanze kugira ngo twe twacere nuko baba bateye inyuma y'ukwezi kwa kabiri muga kenshi uko bari bamaze kubimenyera batera ku masoko uko ari imye niko azaratera kugira ngo ahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Benshi baratangura gutera itariki 15 bagaca bajana bagaheza nk'itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri ntituvuga rero ko baracererwa baracyari mu gihe cy'impeshi.
Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baremeza ko intara ya Murambya iri mu gitigiri cy'izindi ntara zitarashikirwa n'ifumbire. Prosper Dodiko arongoye umugambi ujejwe gusubiza isi akanovera mu kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna ku rwego rw'igihugu. Arahumuriza abarimyi avuga ko itariki 15 z'uku kwezi ifumbire izoba yabashikiriye.
Turazi mu gihugu cyose hariho intara zimwe zimwe ifumbire imaze gushika nka za Kirundo, Ngozi, Kayanza ariko ahandi ntizirashika. Ariko amatwa dusumira hari zo batubwiye ziza ziri ku mupaka n'izindi ziza ziri mu nzira. Turabye rero ikiringo tugeze kutabona ko koko hariko haregereza gutera ariko iyo hatabaye ihindagurika ry'ibihe twatumye yuko abarimyi batanga tutangura gutera cyangwa cyo 15 zo kwa kabiri zo tariki rero tuziravye turabona yuko ifumbire izo yamaze gushika itarinke mu ntara zose
nubwo iyo fumbire yo bashikira abarimya sana batakaje icizere cyo kwamabaronswa uwo mwavu imugeshira hamwe ryari risanzwe ribafasha kugira ngo bashobore gushikira umwavu biboroheye tubura haheza amezi abiri arenga leta ihagaritse ibikorwa byayo mu ntara zitanu yaho rikoreramwo harimo niya Muramvya aha tukibutsa ko iryo shira hamwe ryanafasha abarimyi mu kubaha inyigisho zijanye n'uburimyi kugira ngo bashobore kuronka umwimbo mwinshi ivyo biruko mu gihe abarimyi bidoga bavuga ko bataronka abafundi b'indimo mu mihani wabo Prosper Dodico ajeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi abahamagarira kwironderera abo bafundi b'indimo ubwabo
ariko n'icyo twagomba tubibutse nuko umugoronome abari umwe n'iyo kwira imihana yose nico gituma rero twagomba guhamagarira abarimyi bahindure ivyumvi biro bahindure ingene babaye kuko jewe umugoronome n'umurimyi ndamugeranya n'umugwayi na muganga kuko iyo umugwayi arinza gwara niwaza kurondera muganga ati je ndagwaye mfasha jewe ndifuza rero yuko bahinduye intumbero akavuga bati umurimyi akeneye kurima akava hasi agahiga umugoronome ati jewe ndafite ikintu mfasha ngomba ndimi igitegwa runaka nzogura ifumbire ingana gute nzoyikoresha gute kuko tugumye tuguma muhira birumvikane ko umugoronome atazotembera mu mpana yose gihe bose bakenera gutera umunsi umwe none wumva iyo hagendura gute
tumenyeshe ko ubwoko bw'ifumbire abarimyi bakeneye muri kino gihe ari nayo basanzwe bakoresha iri ubwoko bune ari nabwo DAP IRE CASER na NPK 17 17 umufuko w'ibiro 25 ukagugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 hamwe n'ibihumbi 28 iruhande y'iyi myavu ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buhanura abarimyi kwivanga n'ifumbire y'ikirundi isanzwe itangwa n'ibitungwa borora mu ntara ya Muramvya Diane Donce ijwi rya Amerika
Tene ndonsi ya rakenuriye na inabiche kumasonga mukanya bakenyezi bakora umwuga wo guteka kw'ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke muri komune ya Gihanga intara ya Bubanza mu Burundi barashima ko uwo mwuga wabeshejeho ibahise nziko banyanka mugenzi wacu mu Ibubanza yakubitiye kubaraba bamugira rimwe mu byo bakora
Kwaduteka umuceri amafiriti n'ibiharage
jewe ntega umuceri n'ibiharage n'amafiriti n'ibiraya
turi kwibarabara ya gatanu rishamitse kwibarabara rya Bujumbura c'ibitoke RN5 mu rurimi rw'Igifaransa kuri iryo barabara rya gatanu rija ku mugwa mukuru wa komine Gihanga y'intara Bubanza hari abakenyezi barenga kuri 10 bahakorera umwuga wabeshejeho uwo mwuga no guteka ibifungurwa baheza bakadandaza bihiye abakenyezi Harimana Yusina na niyo nkuru daforoza ijwi rya Amerika yabasanze aho bakorera umwuga wo guteka
abakiriya n'abava mu mirima kubera twe twagwanije ugwangara bwo konona mu mirima kubera tutaraza ngaha kwibarabara baronona bakiba nk'ibigori cyangwa ibyumu ariko kuva tuza ngaha kwibarabara nta muntu n'umwe aravuze induru yuko bamwononeye
bamwe bava mu mirima iyo bashonje bagiye gukora baraza kurya akivuna gasase ngaha nyene dukorera ngaha kwitepe cyanke tukakira ingenzi nyene babururuka mu miduga cyanke nkubiri barabara ariko rirakogwa habariko barakorera mu barabara bashonje baraza kurya
uwo mwuga wo guteka ibifungurwa urabeshejeho abo bakenyezi bawukora mufasoni Harimana amaze imyaka 2 akora uwo mwuga arimo bashima ko ubafitiye akamaro kanini
nda kwanije imyaka 2 kandi ndatunze abana 5 yego naho mba nahiwanje mbahiwanje ariko ndatunze abo bana 5 umwe umwana wa mbere yiga mu mwaka w'8 jewe ndunguka yaba ntunguka abana banje baba babirukana kwishyura ndose mbitanu ncangurira gahuza umwana canke nkanwa gacupa mbonye atacyo nkeneye nkagura agasahani nkambika umwana nkabagurira two kujya twiza nkabafungurira akagira amagara meza
aho benshi bita ku itepe radio ijwi rya Amerika yahasanze abahakorera akazi ko kunguruza abantu ku makinga no ku mapikipiki bashima icyumviro cyabo bakenyezi cyo gukinjika ibifungurwa Irankunda Edouard yunguruza abantu ku ipikipiki avuga ko atahandi yivunira umusase ataraho kujya gatanu rya Gihanga
nkajewe mu kazi ka misi yose nkunda gutwara imoto ngaha aya parikinga ngaha nyine ku ikaburimbo dufate nkaya mbere iyo duhagaze ngaha kuri parikinga umuntu agasonza ntirirwa araje hariya kuri stansi acafungurira ngaha nyene kwibaraba ibi biradufasha cyane kuri kandi batanga n'imirire myinshi cyo kimwe na hariya kuri sanze nawo buturiye mengo niwumba n'icyo riye mugaho ngahaye bagwaye nk'ibyatanu cyangwa ibyatandatu urumva ko hazi
reka ndakarenzo Yohani Bosco yunguruza abantu ku ikinga ngaha igihanga arimo bashima icyumviro cyabo bakenyezi bamwe bakunze kwita ba mama ntiriye
na cyane cyane ahubwo twatomboye kuko igihe batari bwaze kabisa gutwaronka gahengwe kuko twarinda kujya hari kuri sante igihanga rero ari ku uyu munsi kabisa tugira uko gatonyi dufite ayo majya atanu tugasha twamaduka atagatonyi tugafungura hanyuma duje gufungura tugasha turonka intege cyane kugira ngo dutware umukiriye neza atangonane zirinze kuhaba kabisa yego
iruhande yabo bagendesha ibyuma byunguruza abantu harabandi bashima icyumviro cyabo bakenyezi abo nabo nabakora ibikorwa by'uburimyi mu matongo ari ku nkengera z'ishamba cimeza rya Rukoko ubwo rudandazwa rw'ibifungurwa bitetse rukorwa nabo bakenyezi ku ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke rurazwi n'ubutegetsi bwa komine Gihanga Idefonse Bazirutwabo umuhanuzi wa mustanteri wa komine Gihanga ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano aravyemeza
urudanza w'akabarakora ni kwa rudandazwa usanga bayita rudandazwa rwo mu ibarabara dusanga abantu kwera imirimo ikorerwa hafi yaho hantu hari abantu bashikeneye kuraba ko ntubivuna inzara karusanga rero bo nyene bari yungunganya bakashiraho utuntu badandatse ngo bashobore gufungura n'udandatswa rero tutari n'ibifungo kwa hanini bafungura buno nyene atari zo bitetse ahanini n'izo bakora kwera ko ari hafi y'indi miro aho bakozi babagiye kurima bakeneye ko kwivuna umusasi
abo bakenyezi badandaza ivyo bifungurwa bitetse ntibatangishwa amatagisi ivyo bakaba babikenguruka ariko ico basabwa n'ubutegetsi bwa komine Gihanga n'ukugira isuku kugira abahafungurira ntibakura indwara ziturutse ku isuku rike nk'uko Bazirutwabo yabibwiye Ijwi rya Amerika
ego ko yo hari ifungurwa abakozi bashobora kwikora ko birumvikana ko hari ikiza bizana naho biko bikoko ko ibyo niho karusha kuba kahari ariko turifuza ko mu minsi za tutoba tunganya neza kugira ngo bashobore gukora igikorwa kibereye kirahantu hasokoye kuko biragoye kuna hantu atari n'amazi amazi ntabegereye numva nizo ngende zaba zihandurira inyanda no kujisho ntihabereye icyo niwo mugambi dufite twabwira nti mwese ayo bari twaraba ko bakwitunganya kuko birafasha hajya kubarabara ingenzi zirengana zirakeneye kwisama kandi n'abadandaza n'imikate nkawujya uhora umubona mu gisagara cya Bujumbura
abo bakenyezi bakora umwuga wo gukinjika aho ku ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke mu gace ka komine Gihanga bamwe bakunze kwita ba mama ntiriye bafise icyo basaba batera kamo abo bafasha gushingishira hamwe kugira bikunde batera imbere kurusha Igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Siko turasozera ikiganiro cyacu cuno munsi ariko imbere yuko duhava duhanagahindukira inkuru imwe yindi ivugwa mu karere umunyepolitiki atabwa rumwe na leta ya Kenya Raila Odinga aheruka kwirahiza nk'umukuru w'igihugu cha Kenya nk'umukuru w'abanyagihugu wo muri Kenya asaba ko hatunganywa ayandi matora bitarenze mu kwezi kwa munani hagataho abaserukira ibihugu vya rutura muri ico gihugu harimo na leta z'umwe za Amerika ejo barasohoye itangazo bavuga ko ico gihugu kigeze bageze mu mayira abiri barasaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwirinda gukoresha inguvu mu gusaba ivyo bipfuza leta nayo bakayihamagarira kubaha ubutungane no kudahonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu eroje wirika neza akoreje rya Amerika I Nairobi yasomye ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo
Muri iyo tangazo abaseruka ibihugu bya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Odia kaserukira Amerika muri ico gihugu bemeza ko Kenya ari igihugu kidasanzwe bagira bati twebwe kuba hano nk'aba diplomate turabona ku munsi ubwitange no kurondera imirimo mishasha abanyakenya bagira inguvu no kuvumbura ibintu bishasha hamwe n'intambwe ya demokrasi Kenya yagize kubironso kwikukira babandanya bavuga ko iyo ntambwe n'ibindi byinshi Kenya yashitse ko vyatumye kibi gihugu cicitegererezo n'ubufatiro mu karere muri Afrika mbere no ku isi yose bashikiriza ko nk'ibindi bihugu byose byemera demokarasi n'ivyo baserukira birimwo demokarasi ya Kenya itaragera ku rugero rutunganye rwose ariko banasigura ko ishobora kandi itegererezwa kuguma ari isoko ry'inkomezi kuri bose Abo ambasaderi baseruka ibihugu bya rutura muri Kenya bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba muri politike ya Kenya kuva mu minsi heze bavuga ko yaba leta canke batavuga rumwe nayo bafashe intambwe zituma inzego z'igihugu zikinyizwa mu bwigenge bwazo hanyuma zigakwegera abanyakenya kwicamwe ibice uturorero batanga n'utwarayira Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu aho nyanze bwizwa nshingiro yemeza ko hagarariye hamwe n'inyifato ya leta yo kubugara ibinyamakuru kwaka passport indongozi zitavuga rumwe n'ubutegetsi kwanka gushira mu ngiro ingingo za sentare n'ukwirukana umunyamategeko azwi cyane Miguna Miguna kandi leta ariyo yarijejwe guhagararira ubwigenge bw'abantu bose hisunzwe amategeko idakumiriye bemeza ko bakunzi bose ba Kenya ikari gihe cyo gutera kamo ko gutabaza ibintu bitarayangara Abo baseruka ibihugu bya rutura muri Kenya mu itangazo ryabo ntibarya umunwa bagira bati irari ry'abanyepolitike ririko ryaka inkomezi inzego z'igihugu ryongera ricagagura imigozi y'ubwiyunga abanyakenya bubatse buke buke imyaka itari mike basigura ko kugira ngo demokarasi igende neza abatwara abatwarira abanyagihugu bose hanyuma mu gihe abatwarwa batemeye ibyo abatware bikirwa atamaraso abanje guseseka Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bavuga ko bahari kugira ngo leta yisuzume hatagenda neza na ibinyamakuru byigenga n'amashyirahamwe adahanirije bya politike bagatuma abantu bamenya ibiriko biraba no gufasha mu biganiro ivyo bigatuma imigambi y'igihugu itera imbere kurusha bashimangira ko Kenya igeze mu mayira abiri mu rugendo rwayo rwa demokarasi bahagira bati indongozi zayo zitegerezwa gufata inzira nyayo kugira ngo ico gihugu gitere imbere mu kurangiza basaba leta ya Kenya kubahiza ingingo zose za sentare no gukurikiza amategeko mu gihijuriye canke iziyamirije bayibutsa kandi kubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro bw'itangazamakuru n'ubundi bwigenge bwose bwa kiremwa muntu butegerezwa gukengerwa harimwo ubwo kugira imyiyerekano mu mahoro amaze inzego z'umutekano zikirinda gukoresha inguvu mu kuyibuza abatavuganwa n'ubutegetsi nabo basabwa kwemera ivyavuye mu matora yo kwa 2026 ukwezi kwa cumi umwaka uheze bakanashyira mu mitwe yabo ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nabo akabicegera ca perezida Abo batavuganwa n'ubutegetsi babwirwa kandi kwibara urufunguzo rwa byose mu biganiro bo n'abandi banyakenya benshi bifuza ikindi aba ambasaderi bibutsa abatavuganwa n'ubutegetsi nuko gukoresha inguvu no guca ku bintu bwizwa nshingiro kugira ngo bashikire ubutegetsi bitemewe na gato ku ndunduro ya byose abaseruka ibihugu bya rutura muri Kenya bavuga ko bazobandanya bafasha igihugu cya Kenya ibihugu byabo bariko bishobora mwitahe kandi bizeye kazoza keza kacu ariko ko abanyakenya ubwabo aribo bazotegerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They don't tell the story, people was different with me.
Nukuru nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara tukabibutsa gusa yuko wahoze ari perezida wa Liberia Madame Ellen Johnson Sirleaf yatahukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim gahabwa umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu muri Afrika akerekana ubutwari budasanzwe mu butegetsi bwiwe kandi akava ku butegetsi atarinze guhiga imanga ako gashimwe ndigize irya kane uno mwaka gatanga nyuma y'imyaka indwi gatangujwe n'ikigo mu Ibrahim. Ibrahim. Makoze kutukumviriza ya koze makvili ya lero ya troka nije. Amajuma shwe kumva hame na engineer Linas ya shikanya hiwanyu. Diani na hazwe tuwari kumwe mili studio tuzo surire ejo na hao tukwa tanguri ye mugire ingwinzi.
She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the bros.